ni Radio Ijwi y'America. Ijwi y'America gikwashikiriza ibiganiro byabyo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri 90.5 ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 ibice bitatu Kigali no kuri FM 93 ibice bitatu I Karongi muri Uganda mutwumvira kuri FM kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 ibice 9 I Kisoro mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio Acu no ku kibanza cacu makuru w'Estato wa Kaburungu Radio Chuvewa kaburungu kama mwiliwe neza nchuti mwese na mwe wakunzi radio Ijwi y'America mulikumu na Federica mwunikije ikaze mwese mkiganiro mwisanga
mwisanga mwisanga ni chiganiro Ijwi y'America kibanda kubibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi y'America
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Noye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kije cy'u America huri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mu isanga. Mukiringo kiri munsi iminsi indwi no kuvuga ku itariki ya 13 ku kwezi turi mu kwa 10 Burundi n'Abarundi bazokwibuka igandagurwa ry'incungu y'igihugu umuganwa Ludovico Rwagasore hazaba haciye imyaka 63 agandaguwe n'abansi u Burundi uyo muganwa atari mugani niragi yasigiye Abarundi harimwo umutima wo gutsimbataza ubumwe gukunda igihugu hamwe no guharanira iterambere abarundi yo mu ntara zitandukanye nabo mu bwoko butandukanye bose barahurira ku bwitonzi bwamuranze hamwe n'impanuro atahengeshanya guha abarundi abasaba kunga ubumwe mu kiganiro cy'umunsi turagaruka kwiragigiriwe twiheze niba abarundi bararikurikije canke niba batarikurikije canke bariciriye hagati umutumire n'umugano wa Defense Rugema aserukira inda y'ingoma muraho Defense Rugema
ndabaye naramutse
mura kamenga muri
ego turaho tumeze neza turashimira imana n'ukuri
ni vyiza cyane rwose yakavura karagwa
bihe biko birahinduka turiko twinjira mu bihe tuvuye mu kazuba turiko twinjira mu bihe zimvura n'imbeho
ni vyiza cyane rwose reka rero mu mitu tutangure tuje ku muziki w'ikiganiro Ile fasa rugema mumisi ili musi ndugu imwe nkuko twabivuze abarundi bazo kwibuka igandagurwa ry'umuganwa Ludovico Rwagasore incungu y'u Burundi uyu munsi uhimbazwa ku itariki 13 y'ukwezi kwa 10 kwa mwaka none kubwanyu uyu munsi kubwanyu ubibutse
Ego murakoze kutubaza ico twiyumvira kuri uwo munsi murumba no munsi twibuka inshuro ya 63 kuva umuganwa atari umugani incungu y'ukwikukira ku Burundi agandagiwe ikintu twibukira ko kuri uwo munsi no gukubite no kuraba tukirimbura umurundi wese ahari agakubita agatima mpembero inyuma akaraba by'ukuri yuko incungu yo kwikukira ku Burundi yiguze Burundi amaraso yiwe atasesekeye ubusa aho nshatse kuvuga yuko icyo yazize abarundi twoba turiko turagerageza gukurikiza iragi ryiwe kugira turabe yuko u Burundi murazi neza yuko bwaciye mu bihe bigoye ibyo byama bishika kenshi hanyuma tukabura igituma abarundi tudasubiza hamwe canke tutaronka amahoro arama kugira dushobore kubaka igihugu cacu nkuko muganwa Rudoviko Rwagasore igihe atsindira ukwikukira ku Burundi yari azi neza yuko u Burundi bufashe intambwe nini yo kugira bwiyubakira igihugu cabwo nkuko abarundi babyumva nkuko abarundi biyumva koko ko baheje kwikukira. Aha rero uwo munsi n'umunsi novuga yuko ari ukwirimbura tukaraba yuko by'ukuri hari icyo turiko turakora, hari icyo twakoze, hari icyo twimirije gukora kugira u Burundi tubwishimire nk'u Burundi bubamwo abarundi bafatanye mu nda, abarundi bonse rimwe, abarundi basangiye igihugu impetso ya twese.
Ego
umusho ndawibukirako
muravuze kimwe mwiragi giwe arivgo arico ubumwe umwe cyari kintu gikomeye yashira imbere ikayatira kamabarundi ba kugira ngo bagendere ubumwe nagomba ndabaze muri kigihe mwebwe iryo ragi cyane cyane kugira ki ubumwe muri bona gute byagenze neza abarundi barajyubahirije ikacanye barananiwe
nukuri twovuga yuko abarundi bananiwe aho nukuri ntakwirirwa mu ntara arakekeranya abarundi barananiwe murazi neza yuko urugamba rw'uguhabuza iyo ntayo kwikukira rutari rworoshe rwari rufatiye washaka no kubimenyetso bimwe bimwe berekana yuko hariho abatwara igihugu muri icyo gihe ababirigi bariko bari bamaze imyaka myinshi bagerageza guteranya abarundi hanyuma umugani wa Rudoviko Rwagasore n'imboneza z'abarundi bari bafatanije urugamba niho bava hasi bagashaka kugira ati reka twiyungunganye abarundi turabe ingene ayo macakubiri atoshika mu Barundi icyo nico kintu nyamukuru catumye umugano wa Rudoviko Rwagasore ahaguruka agafatanya n'abandi Barundi bimboneza bakagwanira ubwo rugamba gukwikukira kugira amahoro ubumwe abarundi babwironderere nk'uko babyipfuza ata muzungu ata munyamahanga abari kugakanu
yegome igifose rugema hari abantu bashaka kwibaza igituma abarundi nkuko muvuze bananiwe kandi bose abarundi bo mu bwoko bwose bo mu ntazi zitandukanye baremera icivugo ciwe n'inyigisho atangazo gutsimbataza ubumwe ku bwanyu ibitagenze neza nibi
bitagenze neza tworaba ubwa mbere murazi neza yuko uwo munsi w'itariki 13 twibuka iganda kugwa gishumbwe kwikucya ku Burundi aho rero hari mu 61 kuri iyo tariki murazi neza yuko hariho insinzi yarahejeje gutahukana hanyuma ikitagenze neza ni iki nuko aheje kugandagugwa ibintu ntibizoroshe na gato abarundi babaye nk'ababaye impfuzi naho hari umwami ahangamye mugabo umwami yarafashije by'ukuri kugira u Burundi ntibugwe mu isanganya ikintu rero kitagenze neza ni iki nuko inyuma y'imyaka mikeya gusa umugani wa Rudoviko Rwagasore agandaguwe n'intwaro y'ubwami igatembagazwa iragi ry'umugani wa Rudoviko Rwagasore ryabaye nk'iryibagiwe nk'irireka gukurikizwa bivuye ku ntwaro zakurikiye zatumye haba ukugwanira intwaro bishingiye ku gikenye aho abatwara batwaza umukazo hama ikindi naco nuko abanyagihugu murazi neza yuko bavuga mu Kirundi bati umwera uva ibukuru gakwira hose iyo abatwara atari bo bafashe ya mbere kugira barongore by'ukuri abanyagihugu nk'uko umugani wa Dovuko kwa Gasore yabivuze aheje gutsinda yavuze ati igihugu igihugu kitagira ubutegetsi bwiza ahantu hari intwaro nziza ntateka nitekane ishobora kuhaba nta majambere ashobora kuhaba. Ibyo rero nibyo byashitse abarundi babonye intwaro ziza zikumira abanabariya ugasanga intwaro zakurikiye zimwe zikitirirwa ngo ni z'abatutsi izindi zikitirirwa ngo ni z'abahutu. Izo nizo zatumye rero hari isuka kibi mu banyagihugu n'ubu ari byo tukirimo.
Izo nibazo tuzakubandanya guca hirya no hino muri iki kiganiro ariko imbere ya Afurika hari ijambo umwe mu banywanyi radio Ijwi ry'Amerika Jean Hakizimana kosikose Hategekimana muraho
amahoro cyane.
Muri hega Jean Hakizimana
ndi mu Burundi mu ntara ya Cibitoke muri komine Buganda.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite ikiyumviro turiko tuvuga ku munsi wo guhimbaza no kwibuka igandagurwa y'umuganwa Ludoviko Rwagasore incungu y'u Burundi.
Ego cyane jewe cyo nabivuga ko icyifuzo cyanje tuba turaraba by'ukuri uyu muganwa wacu yarakoze ikintu gikomeye cyane kuko kera hari injyane zifatiye na cyane cyane ku bari baje kudukoroniza baducura bufuni na buhoro ariko by'ukuri baragerageje baragwana baraturonderera intahe kwikukira mu by'ukuri rero tuba turaraba iyo ntahe ku ruhande rw'iwanje ndabona ko by'ukuri yaraharaniwe kandi by'ukuri rero ntaho twikukiye kuko ubu umuntu aratunga inkoko akajya amagi aratunga inka akanywa amata uko abishatse nta muntu n'umwe avuga ngo ntunywe amata ntugire uku mukajyama mu nzu uko abishatse.
Murakoze Jean Hakizimana muravuga ko kubera uruhara yagize mu gutsindira reka ubwigenge bw'Urundi independence abarundi bishe bakizana reka duhe ijambo kandi n'undi munywanyi wacu ndayikengurukiye Dieudonné Dados muraho muri hega ndayikengurukiye
nzi neza ndasubira inama
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo.
Yego icyumviro fise cyangwa se inama ku Burundi bwacu kaza hari gatsi batarimo amacakubiri no gusubira inyuma nuko kuva nakura nakuze numva Burundi burimo ibintu by'amoko bikabije kuva nakura nakuze numva niba umutegetsi ariho umuperezida yatonda n'igihugu nta shyira imbere ineza y'abarundi bose ngo atwara abarundi bose nko gushaka guteza imbere igihugu ahubwo harakomeye umuperezida ariho ucumeye ngo atwariye ubwoko atwariye umugambwe ibyo bigatuma igihugu cyacu gihora mu njyane hari abahora wagira ngo twavuye mu bukoloni bw'abazungu dushyira mu bukoloni bw'amoko niko ndabibona kenshi mu gihe hari umuperezida wo mu bwoko runaka ntavuze cyangwa afite icyo usanga bwa bwoko bundi wagira ngo burakandamijwe butotezwa buhora mu buhinzi ibyo ni ibintu mbona gushikana n'uyu munsi ku buryo niyo mukurikirane nk'amajambo avugwa n'abategetsi b'u Burundi ab'imigambi runaka cyangwa bavuga ngo cyarakujune ngo bamujeri ngo bande ngo biki wendi ukaniga hari ibiri ahari na kane niga primeri niho haba ubusanzwe mu mashuri nk'ibisanzwe bakaba bakaza kuhaba abanyeshuri ariko hakaba n'igihe cyo kuvuga ngo abatutsi mu gihugu abahutu mu gihugu bagaharura ikibazo cy'ubusanzwe ganisha ku bashaki n'icyandi yagize ki abarundi irabishikana ku kabona nyine mu kibazo gihari mu Burundi ku gice gihe kuko n'uyu munsi abarundi bari mu buhungiro ikibazo cya politiki komisiyo harimo n'ibibazo by'amoko
Ikurondera inda zabo. Icyo novuga ngaha rero nuko
nizerekeye iragi giwe byukuri nuko umugambi ipona turavye uko bagiye bahinduka gushikaho umugambwe uta intumbero y'umuganwa rudubiko kwa gasore murazi neza nariko ndavuga amacakubiri y'amoko ya havuye ajamwo tugaca dutandukira washaka aho bizanka 92 93 ibintu biranka birakomera gushika hamwe mugambwe ipfona n'indi migambwe baja mu bintu by'ukumvikana mugabo bafatiye ku yamacakubiri y'amoko aho niho haciye havamwo icyo twokwita ngo amasezerano ya Arusha aho umugambwe ipfona wahindutsemwo bawuhinduye umugambwe w'ubwoko umugambwe w'abatutsi ibyo bintu mwese murabizi ipfona niyo yaserukira icyo bita JDS Claude Bugaserukira icyo bita G7 ibyo zasigura iki zasigura yuko abanyepolitike sinovuga ngo n'abanyagihugu abanyepolitike b'icyo gihe bemanze yuko abarundi turi mu migwi ibiri y'abahutu n'abatutsi urumva rero icyo gihe umugambwe wa ipfona witirwa kwa gasore ntiwari ugifise intumbero na ntoya y'urugamba y'amaraso yiwe asesetse abarundi kugira bagire ubumwe
ayo masezerano muvuze yarusha mu kanya turayagaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo wundi munywanyi Ishimwe Salomo muraho
murao
turakomeye muri hega Salomo
ebe tumeze neza
muri hehe
ebe ndakumva
duga ku ijambo ikibazo cy'imbyino
cy'imbyino ngiye ndashaka gushikiriza abakunzi b'ijwi rya Amerika tunashimira uwo mutumire wanyu mwadutumiriye rwose ariko ubundi ni ngombwa ko njye nakwisabira Leta z'Ibihugu za Afurika ko zashyira ko amaradiyo aho ashyikiriza abantu amakuru y'ukuri kuko nujya kureba ino politike y'u Burundi muri iriya myaka ku bwa Facebook rwa gasore y'u Burundi urasanga irido leta cyane n'iy'u Rwanda yo muri 57 ku bwa Rudahigwa kuko ziriya zari mu Ngoma indatandatu zagendaga ziba muri Afurika n'intambara ya kabiri y'isi yose kuko Afurika twari tumaze kubona ko bishoboka ko n'ubwenge twagera kuko uko abanyafurika bafataga abazungu siko abagiye kubarwanira mu ntambara ya kabiri y'isi babasanze bameze bumvaga ari abantu nyine badashobora kugira icyo ariko babona ko abazungu ari abantu natwe nawe batabagaruka bari muri Muvoma indepandanse kugira ngo Afurika yikurikire noneho rero ubwo icyo ushaka kuvuga urabona kari akagambane ku rupfu rwa Rwagasore bimeze nka biriya byo mu Rwanda byo muri 59 ubwo kumushakira imari na za Arabeli na Kosomo na Karimuhutu ko byabaga ari ubwoko buhanganye ababirigi bari badushyizemo kuri kivuga ngo divize pour iyo bagabanye ubategeke niyo turufu bari barashyize imbere rero n'i Burundi usanga ariko bigeze kuko no mu Rwanda muri 59 mirongo byagize ingaruka bira bitera karayizi mu Rwanda bituma impunzi nyinshi muri giriti rejeni ziyongera rero ubona ko kuva aho uriya Rwagasore yari azamutse ku butegetsi ari ngira ngo yabaye minisitiri wa kabiri w'u Burundi kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa 1961 kugera kuri 16 z'ukwa 10 uwo mwaka kugira ngo yamaze nk'ibyumweru bibiri asimbuye Joseph Kimaye waturukaga mu ishyaka PDC byabaga rihanganye na Ritona n'u Burundi ubona ko ariko Rwagasore politike yari nziza cyane ntabwo yari ashyigikiye ibintu by'amoko kugira ngo murabizi ko n'umugore we Marie Rose Nyamicege ntabwo yaturukaga mu bwoko bw'abahutu mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo yabikoze kugira ngo yereke abarundi ko nyine icyo ashyize imbere atari amoko ahubwo ari ukunga ubumwe nk'uko na ba Rudahigwa nabo bagendaga yabaho gati twebwe iyo divize turiye yarabirije kuduca n'icyo n'ishaka katurashaka
ishibwe Salomo muri ko muvuga ko indyane zabaye mu Burundi gihe umuganwa Rudoviko wa Gasore ariko ahanyira kwikukira ku Burundi arizo ari zisa nk'ingorane zabaye mu Burundi n'indyane zabaye mu Rwanda
kanisana kuko urajya kureba ugasanga uyu rwa Gasore yaturukaga muri Bezi na Giriti y'i Burundi akaba ahanganye na Karerida n'umushefu w'abatare witwaga Pierre Baranyama nuko wasanaga hari abakibanda muri Parimehutu mu Rwanda na Joseph Gitera Habyarimana yari ari ukuriye aprosoma yo mu Rwanda n'ubundi yabaga ahanganye na Basarasarikeba Basarasarikeba wari ukuriye intara yo mu Rwanda ngira ngo zino politike n'ubundi zari z'ababirigi ndimo n'ubundi bagihishe inyuma y'urupfu rwa Ruhire rwa Gasore kuko ngira ngo yishwe n'umugereki ariko agambanye n'abo ishyaka rya PDC nk'uko mu Rwanda n'ubundi abamemba ba intara na raderi bishwe n'ubundi bikozwe n'abarwanya ishyaka ba Parmehutu na Prosoma mu Rwanda
Defense Rugema umushinahe Ishimwe Salomo avuga ko indyane zihagaze ku bwoko zifatiye ku bwoko zatanywe mu Burundi umugambwe ipfona gutsinda amatora ibyo avuze mu bivuga kuri
egume kuri cyane kuko murazi neza yuko ubwicanyi bufatiye ku moko bwatanguye mu Rwanda mu 1599 hanyuma murazi neza yuko mu umwami Rudahigwa yaguye mu Burundi mu kwezi kw'indwi mu 1599 mu bintu bidatomoye ingene yapfuye hanyuma hakurikira izo ngorane zabaye mu Rwanda ariko rero nk'uko twabivuze ababirigi nk'uko n'uwo mushinga ntabivuze ababirigi nibo bari bafise ubuharago kugira bateranye abanyarwanda mu bahutu n'abatutsi ibyo rero barashatse kubizana mu Burundi ariko birabananira aho niho navuga ni n'ukuri gwa Gasore nabo bari bafatanije urugamba baragwanya ingwano idasanzwe kuko bagwanye nabo babirigi bagwana n'imigambwe y'abarundi yari ishigikiwe n'ababirigi bagwana n'imigambwe yo mu Burundi yashaka gukurikiza ibyabaye mu Rwanda aho bavuga bati abahutu nitwe turi benshi reka abari twe dutwara igihugu mugabo umuganwa Rudoviko gwa Gasore yaragwanye n'ukuri gushikaho murazi hari umuzungu bita Albert Mosse yahavuye aza mu Burundi kubiba ayo macakubiri wonyine na wonyine byaramunaniye hanyuma igihe umuganwa wa Rudoviko gwa Gasore yari we muhungu w'imfura y'umwami Mwambutsa wa kane se wiwe yarasanze ari umwami yarabandanije urugamba nk'uko abishoboye n'imboneza z'abarundi bari bafatanije urugamba na gwa Gasore barabandanya urwo rugamba kugira ayo macakubiri yabaye mu gihugu cy'u Rwanda ntatandukire mu Burundi iyo yari ingwano itoroshe na gatoya
egome iyindi ngwano ikwiye kuba muri iki gihe mushya ntahe Defense Rugema ingwano ikana urugamba ikana umugambi wo kuraba ukuntu abarundi busubiza hamwe ubutagisubira inyuma nk'uko mwabivuze harabaye bwicanye mu myaka itandukanye 1965 1972 1988 ikana 1993 ikintu abarundi bakora kugira ngo ubwo bwicanye bube ubwicanyi bugizwe umuziro abarundi bakora iki urugaruka gukora iki reka abategetsi bakora iki
ikintu cyo kugwa murazi murumva ko byabagiye biraba ibihe bitandukanye uko biba uko bwo bwicanyi bufatiye ku macakubiri bwagiye buraba niko ego abapfuye ni benshi baragiye ariko basigarana hasigara ibikomere hasigara abantu kutibagira ibyo rero nibyo bisinze kaje igihugu uko rero kutibagira ababo uko kudashobora gusubiza hamwe kubiri zabaye nibyo bituma bamwe bavyifatamwo nabi bakavyifatamwo nabi mu nzira y'ukwihora murazi no mu kirundi ko bavuga ati hori hori ikonye umuryango ubu rero twe tubona yuko nk'abagiye barashikira intwaro aho gufata intwaro bakayikoresha nk'ikigwanisho cy'ukwihora bora abanyabuna bagasubiza agatima mpembero bakaraba ingene bagafatira akarorero ku mwami mwambutsa igihe bagandagura umuhungu we Rudolfo Rwagasore ingene yahumurije abarundi arabahumuriza arababwira yuko atawo kwihora kuko hagize ubundi murundi apfa yoba abuze ubwira kabiri kuko ari se barundi umurundi wese yopfa yoba abuze ubwira kabiri izi ntwaro zagiye zirakurikirana ntizashoboye kubwira zihumuriza abarundi bababuze kwihora ibi rero nibyo turimwo murazi ubwicanyi bwa 72 cyane cyane wo mu 1972 ushika uno munsi hari abakibukoresha kugira bihore hariho abari mu ntwaro bakibikoresha kugira bihore bangaze abandi izo rero sagaseseshwa mu rumuri yego nibyo abacitse ku 1972 barangaye ariko abashoboye kugaruka mu gihugu baragarutse mu gihugu ariko no 1993 nuko vyagenze mu 1993 twovuga yuko ari ibintu biteye isoni kubona abacika cumu wo 1993 bakiri impunzi hagati mu gihugu bitwa yuko ari abateshejwe izabo imyaka 30 iraheze bitwa yuko ari impunzi hagati mu gihugu ibyo ni ibintu biteye isoni
bimwe ibindi bituma
abandi barundi isinzi bari hanze y'igihugu izo zose ni ibimenyetso byerekana neza yuko abatwara bakwiye gufata icyo kibazo bakavuga bati nta mahoro i Burundi bufise mu gihe hakiri impunzi hagati y'igihugu hakiri impunzi hanze y'igihugu
bimwe mu bintu bituma abarundi badatsimbataza umutima wo gushyira hamwe reka ubumwe turabigaruka ku mukanya ariko reka duhe ijambo Nyandwi Abdul Humida muraho muri hega Nyandwi
ni mu Burundi mu Kayanza
nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kuvuga kwihimbazwa n'iyibukwa igandagurwa ry'umuganwa atari umugani Rudolfo Rwagasore icyumwe i Burundi duga ku ijambo ikibazo icyumviro uje ahantu hatari imbiro nyinshi
ikibazo nashaka kubaza
yego
ikibazo mu bisanzwe urabye inyigisho Rwagasore yigisha zari inyigisho zishobora kubaka abarundi bose mu butandukanye bwabo mu moko atandukanye ariko rero uciye uraba uvuga ababo
urashaka kuja ahantu hatari induru Nyandwi ikibazo cyawe kirahambaye cyane rwose urashobora kwegera kure ndumva aho uri hari induru nyinshi reka dusubire kuguhamagara mu kanya uje mu kindi kibanza uje mu kindi kibanza turaguhamagara mu kanya kari imbere mu mushyira na Defense Rugema umushyira na he Nyandwi Abdul Humida nawe nyine yari kwashikiriza ikibazo gihambaye cyane rwose mwaciye hirya no hino ukuntu abarundi yiyumvamwo Rudolfo Rwagasore ariko ugasanga akatari gake bacanyemo mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kimwe mu bintu bituma abarundi bacanamwo kwihora ibindi bintu mwibaza bituma abarundi bagerageza ariko ugasanga ntibashitse ijana ku ijana ku mugambi gutsimbataza umwe ni nk'ibi
izo ni nkuko nari nabivuze iragi ry'umuganuro dubikogwa gasore rikwiye gukurikizwa cyane cyane n'abatwara nkuko nabivuze umwera ubikurwa kwiya hose abanyagihugu naho mubi kandi nibyo n'ukuri abanyagihugu burya bo barashaka kubana mu mahoro barashaka kubana mu bumwe ariko abanyepolitike bafise ukuntu politike y'igihugu bayikora ku nyungu zabo murumva icokorwa rero nuko ahambere ubwa mbere na mbere leta abatwara ari bo bufata ya mbere bakagerageza gukora ibishobotse kugira iragi ry'umuganuro ry'ubukorwa gasore ikurikizwe ibyo navyo murazi neza yuko ahantu bahanga akarorero iyo tuvuze iragi ry'umuganuro ry'ubukorwa gasore hariho ikintu abarundi benshi batazi burya nsubiye inyuma gatoya murazi umuganuro ry'ubukorwa gasore aheje kugandagurwa harabaye impari zugura aho bashobora kumushingura ibyo byatumye abantu bamenya ibyo batari bazi kuvyerekeye umuzo w'abazungu kuva ku badagi ababirigi mu Burundi murazi yuko igisagara cya Bujumbura
hari ibibanza bitandukanye bari kubashaka kumufubamo
sabwe
oba hari ibibanza bitandukanye atari Bujumbura aho bashaka kumufuba
ko nibyo ndiko ndavuga bashaka kumufuba mugabo rero bari bamuduganye igitega kumurumva bamugandaguye itariki 13 hari kwa gatanu bamuduganye igitega bazi ko ari hafuga mugabo mu nyuma umwami mwambutsa ahindura kubera iki kubera Bujumbura bavuga ati abazungu baracayishaka bashaka yuko Bujumbura aragahugu ko kwigenga kadakukira Burundi hanyuma umwami mwambutsa ati kugira bereke yuko Burundi bwikukiye kandi incungu y'ukwikuca ku Burundi twerekane yuko Burundi bwikukiye ijana ku ijana umuganuro ry'ubukorwa gasore ategereza gushingurwa aho nyene ariko bararondera kutunyaga niho rero umuganuro ry'ubukorwa gasore bamushingura hagivugizo hanyuma baranafata n'ibindi bimenyetso bikomeye ari Bujumbura vyitirwa umuganuro ry'ubukorwa gasore ivyo bimenyetso no bahanye ibimenyetso bitatu bindi murumva hari intatemwa y'umuganuro ry'ubukorwa gasore hari kibanza cyo kwikukira ku Burundi Place de l'Independance Nationale hakaba na clinique Prince Louis wa gasore i Bujumbura hakaba rero na stade Prince Louis wa gasore ibyo bintu babishinze kugira iki kugira berekane neza yuko Burundi bwikwikiye ijana ku ijana na Bujumbura irimo ari naho hari ibimenyetso bikuru z'incungu y'ukwikukira ku Burundi umuganuro utaramugani udoriko kwa gasore mu minsi yahera twarumvise yuko nka stade Prince Louis wa gasore bahinduye izina ibyo n'ibintu tubona yuko ari amakosa leta yoba yarakoze kuko ibyo akahise gategerezwa gukurikizwa kugira n'ugwaruka rumenye igituma ibyo bintu byabaye ibyo rero tukavuga tuti na leta turayisaba yuko iryo zina rya stade Prince Louis wa gasore ryokurikizwa rikazosubira aho ryahora ako karagasiyemwo mugabo iyo n'ibintu bamwe bashobora kugira batabizi batazi igituma aho hari n'ikindi ntavuze Burundi mu 63 bwari bufite indege nini itwara abantu abantu indege ishobora gutwara abantu 140 barenga. Iyo ndege nayo nyine yari yaritiriwe umugani wa Rudoviko Rwagasore. Murumva neza yuko hari ibintu byinshi Abarundi, imbonezo z'Abarundi bavuze ati uyu muntu tumwibukire ku bintu byinshi bishoboka azogume mu mitima y'Abarundi uko yagwaniye ukwikukira ku
Burundi. Egome tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Masabu Jean-Claude Mariamo Muraho. Masabu Muraho, numva telefone ya Masabu irimo indoro nyinshi, turasubira kumuhamagara mu kanya tugaruke kuri wewe. Idefense Rugema, mwihweje intambwe Burundi buri ko mu kigihe ku byerekeye kunga ubumwe, murafite akizera ko Abarundi bose azote bagashikira iragi rya Rwagasore ryo kuba kubona ikibazo cy'amoko ko atari ikibazo gikwiye gutandukanya Abarundi maze bakagira ubumwe, bakunga ubumwe hagati yabo. Turagaruka kandi no ku bindi kindi kivugo cya Rwagasore yaho yahimiriza Abarundi gukura amaboko mu mpuzo bagakora ikaba gashikira iterambere ry'igihugu. Umuntu arafite rero akizera ko Abarundi azote bagashikira iyo ntambwe.
No kubyizera, ariko murabona imyaka 60 ihaciye simike. Imyaka 60 mu buzima bw'umuntu si imyaka mike. Hariho ibimenyetso bitwereka neza yuko bizo hakiri impinga ndende, niko nabivuga. Kuko navuze ni turabye aho tugeze nk'umuntu igoreka ndabivuge mu mvugo igoye, umugani wa Rudoviko Rwagasore yugaruka muri uwo mwanya akaraba u Burundi, nibaza yuko yobabara cane yosubira ngiri yavuye. Kubera n'ukuri u Burundi ntawubwishimira cane aho bugeze. Nafatiye kuri ivyo bintu vy'uko Abarundi kubera izo ngorane zahikiye mu gihugu, kubera ukutamenya kurekuranira kugiriranira ikigongwe ku vyabaye, ico nico kintu kibuze, ico nico kintu gituma catumye Abarundi benshi bata igihugu cabo c'amavukiro, bagorewe hanze y'igihugu, abandi bagorewe hagati y'igihugu. Ivyo rero tukabona neza yuko nk'uko umugani wa Rudoviko Rwagasore yabivuze, intwaro zihari, ubutegetsi buhari, nk'uko yabivuze, ahatari ubutegetsi nyabwo nta teka n'itekane rishobora kuhaba, amajambere ashobora kuhaba. Rero nizo abanyagihugu abatwara igihugu bo pati ya mbere akaba ari bo bikubita agashi.
Mukanya turabasaba mutubwire cyo abategetsi bokora kugira ngo bumwe butsimba atari mu Burundi mu kurindira. Ariko reka duhe ijambo Masabo Jean-Claude Mariama, telefone yiwe yari imeze nabi ariko unibaza ko yagiye mu kibanza cyiza. Muraho Masabo.
Amahoro cyane.
Amahoro neza, muri hehe?
Utuvuga ndi Bujumbura ku mugwa mukuru w'Ubutunzi.
Ni nziza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turiko tuvuga ku myaka 63 iheze umuganwa Rudoviko Rwagasore incungu y'Uburundi igandaguye. Ndivuga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Yewe, hano ni hano icyumviro n'ubutunzi.
Duga ku ijambo, ariko nari nagusabye ko uja mu kibanza gitekanye.
Reka ndabwo naja tekanye.
Ego. Reka tugaruke ku reka duhe ijambo undi munywanyi wi radio y'ijwi ry'Amerika. Rafiki muraho. Rafiki muratwumva?
Sabe?
Muri hehe Rafiki?
Ndi Burundi ati mu kirundo
ni viza cyane ni viza cyane gose murafite kibazo murafite cyimbyo
niki yumbyo
nduga kwijamo
umutama wacu uwo mwisi wacu nakigendera acha yakote ibintu byinshi mu Burundi naho yakandaguwe usanye ne yaragarukiye yaragarwanye igihugu cy'u Burundi niyo mpamvu rero mwataguma mwibuka mwaka
murakoze murakoze ku kimba mushikirije Rafiki reka tugaruke kuri mwe bwe defense bwe ma mu tubwire mwavuze ko impinga ikiri ndende kugira ngo abarundi bongo bumwe murafite ico mwabikuye ko kugira ngo ubwo mwe bugaruke mwavuze ruharwa abategetsi abategetsi bokora iki
ibyo abategetsi bokora murazi neza yuko ubu abarundi ayego vita yuko turi muri demokrasi ariko nigihe umugano w'ibiko kwa gasore atsindira intaye kwikukira umugambwe wiwe wayipona ugatsinda amatora ico gihe bari muri demokrasi bari mu migambwe myinshi aha rero nagira ndabibutse yuko umugano w'ibiko kwa gasore yaremera ihiganwa rya politike biciye mu migambwe myinshi ariko ibihushane vy'ico gihe n'igihe vy'ico gihe nshatse kuvuga ku ntwaro y'ubwami n'iki gihe cize intwaro za Repubulika demokrasi yaje muri inyuma murazi neza yuko imigambwe bahiganwa mugabo ugasanga abantu batorana abasangiye ubwoko kugira baje mu mugambwe naho tuzi neza yuko umugambwe wiyandikishije ukerekana ko ari ubwoko bumwe ego ntiwemegwa ariko impera n'imperuka abaja gutora batora mpinga yanje batora uwo asangiye ubwoko ibyo rero nabyo icagiye kubyunyura ni iki nuko no mu gutora iyo migambwe haje itegeko rivuga ati mutegereza gushyiramo abahutu bangana gutya abatutsi bangana gutya murumva ko bihushanye cyane n'icyo gihe cy'amatora y'umugano wa Ludoviko Rwagasore aho nta macakubiri bahenda kuvuga ngo abatutsi mutegereza kungana gutya cyane kuriya ibi rero ntibihumuriza na gato y'abarundi kuko ubumwe turiko turavuga ko dushaka abarundi bose bipfuza hariho ibimenyetso byerekana yuko nyabuna tuguma twizirikira twizirika muri ayo macakubiri murazi yuko ivyavuye Arusha bigahava bija mu ibwirizwa nshingiro z'uko hategerezwa kuba ivangura ry'amoko mu ibwirizwa nshingiro ngo abahutu bategerezwa kungana gutya abatutsi bangana gutya ibyo ni ibintu bidahumuriza na gatoya
ntibishobora kuba ari ibintu byafashwe ingingo zafashwe kugira ngo abarundi basangire ubutegetsi kuko ubundi buryo bwose bwari bwananiranye
ibyo nibaza yuko gusangira ubutegetsi niko kwerekana ko abarundi tutari hamwe washaka hari n'ikintu nuvuga gishobora kugutangaza mu 1991 mu kwezi kwa kabiri harabaye amasezerano y'ubumwe burya iyo habaye amasezerano y'ubumwe ibyo bisigura yuko ata bumwe buhari mu bavukana mbega ndakubaze iyo abantu bavukana mu muryango abana bagasubiranamo bakagwana mu kubasubiza hamwe ubabwira ngo ni mugire amasezerano amasezerano y'abavukana ntayabaho ubumwe abantu turabuvukana abarundi uburundi tuwufise nk'umurima w'isangi kandi turabarundi aha nsubiye inyuma gatoya ikintu umugano wa Ludoviko Rwagasore n'imboneza z'abarundi bari bafatanije urugamba rwo gutsindira kwikukira ku Burundi bavuga ati mu gifaransa nibo byumvikana bavuga ati le peuple murundi bavuga le peuple burundi bavuga ati le peuple murundi no kuvuga barundi uvuza barundi kabashya mu bwinshi no kuvuga harimo ikintu camacakwire nibyo bavuga mu kirundi ati abarundi turu umwe ico rero nico kibuze mu gihugu iryo ni rimwe mu iragi rya Rwagasore twategereza gukurikiza le peuple murundi la nation murundi ivyo rero nivyo byerekana yuko umugano wa Dr. Rwagasore yavuga ati twese turu umwe turabarundi mbwa turu murundi
ivyo bintu abarundi bo bitegera gute defense y'ema umurundi ahari hose ukora iki kugira ngo uyu mugambi ka iyo yagi rya Rwagasore rishirwe mu ngiro
icyo abarundi bokora no kuri twebwe turabibona kuko hari kugwaruka rutanguye kubyumva kuko rutaciye muri ayo utaza amacakubiri ubwo bwicanyi bw'amoko bwabaye bavuga ati ntitubona icyo turiko turazira ntitubona akazoza kacu icyokorwa rero ni iki nicuko n'ukuri twebwe tubona yuko iryo vangura ry'amoko ryohava abantu bakaraba bagahabwa akazi ivyo uvuze uti vyo gusangira ubutegetsi usangira ubutegetsi bifatiye ku macakubiri y'amoko ibyo bituma abantu batwara igihugu batabifitiye ububasha ubushobozi competence icyo nicyo twoshyira imbere habaye abahutu benshi bagira competence bagatwara igihugu neza nta ngorane ihari bibaye mu batutsi gutya ugasanga habaye abatutsi benshi bafite competence bafite ubwo bushobozi bafise ubushinganahari bafise ubupfasoni inzu ntacyo byokwica igikuru ni uko igihugu gitwagwa n'abagikunda n'abifite ubushobozi n'abashaka yuko ugwaruka rugira akazoza ibindi ni ukuri turabona yuko Burundi atawuriko buraja igihugu turabona yuko gitwagwa mu mwumvikano w'imigwi y'abantu mugabo ugasanga n'abanyagihugu ntibagira uwo bambaza mu gihe bari mu ngorane
musa n'abatemera amasezerano y'Arusha yashoboye gutuma abarundi baronka agahengwe
aya masezerano y'Arusha n'ukuri twebwe uko tuyabona ntacyo yayunguye na gatoya ntacyo yunguye na gatoya nababwiye yuko imbere y'amasezerano y'Arusha hatanguye kuba ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi 91 kwezi kwa kabiri ariko nta myaka ibiri yaheze murazi ivyadutse 93 nicabujije yuko hari ubwicanyi bw'agahomera bunwa abantu barapfa barangazwa ivyo n'ibintu biri ngaho biboneka ivyo vy'Arusha navyo nyene murazi neza yuko n'ayo masezerano uko basezeranye ntivyakurikijwe na gato ubu bavuga bati nyene bugitano yifashe ikirindi ufize intwaro niwe akora ivyo ashatse ivyo rero twibaza yuko hari abo kwiyina intumbero aha kintu nocishamo nogenda ntacishijemo muribuka neza yuko umugambwe yipfuna wari umugambwe uharanira intwaro y'ubwami igihe haza repubulika yaje ari intwaro ya kavantara yadusubije mu ihumbi amajambo ya nyuma y'umugano wa Ludoviko Rwagasore ahejeje gushikiriza ijambo ry'intsinzi kwikukira ku Burundi y'intsinzi ya ipfuna yavuze ati imana nidufashe ituje imbere maze umwami wacu Sebarundi arambe ahangame ku ngoma ibyo nuno munsi sintinya kubivuga biri muri mu ibwirizwa shingiro abarundi biciye muri referendum bagasubira kubona yuko rimwe mu irage ry'umugani wa Ludovico ko kwa Gasore yavuga ati umwami nahangame mu Burundi, bagashobora kubona yuko bashobora kwitorera iyo ntwaro y'ubwami. Izo ni batureke tubisigurira abanyagihugu barabe aho Burundi bwatereye inzira, aho Burundi bwatumye bugwa mu isanganya, kuko ntawo bihisha.
Ariko mwiza shingiro umurundi wese arashaka kugira umugambi we agahiganwa mu matora.
Ego mizo niko bivuga, ariko mwibwizwa shingiro mu ngingo yaryo ya kane baremeza neza yuko umugambwe umuhari cyangwa umuntu ashobora kugarukana intwaro y'ubwami abirekuriwe mugabo biciye muri referendum. Ibyo rero twebwe turavuga tuti icyo ni kimwe mu byotuma, ni imwe mu nyishu zotuma Burundi bonka amahoro, kuko twebwe twemeza neza nk'uko umugani wa Ludovico kwa Gasore yabivuga, Burundi bubuze umwami n'abagabo hejuru y'imigambwe.
Ego ndabona akanya kariko karatujana mushe nta defense rwema twavuze cyane gose ikibazo cy'amoko injyana zihagaze ku moko, ariko hari ho nk'abarundi banonose cyane gose ibibazo vya anthropologie ibyigwa bijanye ni n'ukuntu abanyagihugu babaho imico yabo, bavuga ko ubwoko mu Burundi utahari ivyo mu bivuga kuri iki.
Ibyo nivyo cyane kuko nibaza yuko mu bintu n'igihugu cyari gikwiye gushimikira ko ni mu bintu murazi neza itwara akahise ku Burundi dufatira ku bitabo byanditswe n'abazungu n'abarundi bavyize bakabinonosora bafatiye kuri ibyo bitabo byanditswe n'abazungu. Nibaza yuko twosubira inyuma, hari ikintu abarundi catumye tuguma dusubira inyuma, twafasha abanyagihugu cyane cyane abakurambere n'abantu b'inkerabwenge, ariko nibo bafashe, nibo bazi akahise k'igihugu cacu, nibo bazi amabanga y'igihugu cacu. Aha rero uvuze uti mu Burundi hari ubwoko, nta bwoko buriho Burundi na gato. Ibyo turashobora kubifatira ku rugamba umwami Mwezi wa kane Gisabo yagize n'Abadagi n'Abarumariza. Icyo gihe n'ukuri Abarundi bagwanirije umwansi hamwe bagize urunani, nta Muhutu yavugwa, nta Mututsi yavugwa. Ibyo bintu byaje mu nyuma abazungu baje kudupima amazuru, badupima imbavu, badupima uburebure. Hanyuma murazi neza hari uwundi murezida w'Umubiligi mu gihumbi kimwe na 1929 uwo murezida yitwa Pierre Wickmans, yarazi neza yuko Burundi bubakiye ku miryango y'Abarundi. Ariko mu 1929 umuzungu n'indesho arafata aravuga ati ndatanze itegeko yuko imiryango clanisme ihava ihagarara, hanyuma Abarundi tukabaca mu moko gusa.
Egome mwavuze mu gusozera mu kanya gatoya cyane gusa amasegonda 30 mwavuze uruhara ugaruka rushaka kugira mu gutsimbataza umwe akama mutera ugarukana nakahe amasegonda 30
akama twotera ugaruka nuko bo kwirinda cyane kugwatiza kahise akazoza kabo mu kuja mu migambwe ibacanishamwo. Ego n'uburenganzira bw'umwe wese kugira kuja muri politike mugabo babijemwo bavyumviriye. Ikindi naco nuko bogwiza cyane ibintu bibahuza inkino ibintu by'akaranga byose bishobora kubahuza ikabahuza mu nzira atari imigambwe.
Igifasa rwema ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo utange ikiganiro gihambaye cyane gose Nashimiye engineer yadufashe mu yabwizi umatu kwa dushimiye Nadia Taha yadufashe kugira ikiganiro turabashimiye inshuti mwese namwe mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi tukaba tuyifujije rero amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.